RCBU G CROB Pro. Umutima gwanje gusimire yo mushiki bambi naya kakurungi oh no aina misho marungi mataraga motoka no gambizi na chinkanga chintisa Ameria Ameria Ontambire Bienji Ameria Ameria Love you
Oh Ameria Ameria Nikukunda Nikukunda Namutima gwanje Oh Ameria Ameria Nikukunda Nikukunda Namutima gwanje
Mwishiti ya Maria Bambi Nikukunda no mtima gwanjiwe Bamba Maria I love you Will you marry me Ababandize baka mpendo mtima gwanje Bambi Konkana kuhina Maria Bambi Be my wife Be my wife Ameria, love you Ameria Orieta vaza yanji kwe Nomu mwirima, mimpweza Akakoko kango mwishu wagati Kanshash Konkani nkureba From a distance I can see you You are my right in my darkness And to love you Gonna be my foe Ameria Ameria
Oh Ameria
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 Oh Ameria
Nikukunda
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 Numutima gwanje
Ameria
Ameria kurugobu na kureba Omazimanyo wengabro businje Nabura butoro Omutima gwagumani gutera tututu Izina Ameria Reka tube kumwiwe mwishiwe Kenjo cyo mutiumi tukwatanise Ebyanje bibe byawe ebyawe bibe byanje Chavasika tugitwe tukoro mukago guhamire Ameria ni ngukunda
Oh Ameria
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 Oh Ameria
Nikukunda
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 Namutima gwanje
Ameria
Oh Ameria
Oh Ameria
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 Nikukunda
Oh
Nikukunda
Oh
Namutima gwanje
Ameria